Iyi mva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Nyuma y'imyaka 6 ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi bidafitanye umubano mwiza, kuri uyu wa kabiri indirimbo yubahiriza igihugu cy'u Burundi yaririmbiwe muri Kigali Arena. Turahamagara mugenzi wacu Desire Hatungimana. Abashinzwe umutekano ku kiyaga cya Tanganyika ku ruhande rw'u Burundi bisha abantu 4 bakekwaho kuba ari amabandi.
Rero bari umugwi w'abantu 4 bari mu kato, kandi abo bantu ntibaramenyekana. Twibaza yuko ari umugwi warugize iminsi giteye isibe Tanganyika, wiba ibikoresho abarobyi bakoresha, bongera wiba n'amafaranga.
Consulateur Nitunga Mbura Matare w'intara ya Rumonge. Abakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka hagati ya Kongo n'u Rwanda baravuga ko ku ruhande rwa Kongo basabwa kwishyura amahoro atandukanye abaremereye.
Uraje ibyumweru 2-5 washika hano muri Kongo naho ngo ishyura ya taxi, ngo ishyura ngo ya sheferi, ngo ishyura ngo y'umwami, ukayoberwa nyine kaburi yuva n'iyuye.
Umwe mu bacuruzi bavuga ko n'ikiguzi cyo kwipimisha COVID-19 kiri hejuru cyane. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi wiriweho.
Nagize mwiriwe Veniste, mwiriwe namwe muteze amatwi. Tuyahere muri Uganda. Muri Uganda bashinga amateka babiri batavuga rumwe n'ubutegetsi baragirijwe ejo ku munsi wa kabiri kugira uruhara mu bwicanyi bwabaye hakoreshejwe imipanga ahasize ubuzima abatari bake mu manuko bw'icyo gihugu. Ariko abashingwa manza babo bavuga ko ibi bifise intumbero ya politike. Intara ya Masaka ku birometero 150 uva ku mugwa mukuru Kampala yamaze amezi 2 mu iterabwoba ry'imigwi y'abantu bishe abandi hafi 30, benshi bari mu zabukuru nk'uko bivugwa n'igipolisi. Inyuma y'iminsi 2 baburanishwa n'igipolisi abashingamateka Muhammad Segirinya na Alan Sewanyana bagirijwe na sentare ya Masaka ibyaha 3 birimwo kimwe cyo kwica. Barahakanye ibyo byaha byose bavuga ko bariko barakurikiranywa n'igisirikare cya Uganda icyo bise Perezida Yoweri Museveni ubwiwe nk'uko umushingwamanza wabo yabivuze. Muri Afrika kandi abasirikare bafashe ubutegetsi muri Guinea barabohoje abanyepolitike hafi 20 batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Alpha Condé bari mu ibohero. Igisirikare cyafashe ubutegetsi ku munsi w'Imana cyavuze mu ntango y'indwi ko kigiye kwihutisha kurekura imbohe za politike muri icyo gihugu. Abashingwamanza baserukira izo mbohe za politike bavuze ko 79 bari ku rutonde rw'abazorekugwa inyuma y'ibiganiro bagiranye n'igisirikare. Amakuru ku mugabane wa Afrika, abantu barenga 200,000 baramaze kwicwa n'umugera wa corona muri Afrika kuva ugitangura gutera. Ibi biri mu biharuro byatanzwe n'itororokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ejo ku munsi wa kabiri. Ibihugu 54 bigize umugabane wa Afrika ntibyasinzikaye cyane ugereranije n'ibindi bihugu ku isi. Ariko Afrika, umugabane w'abantu burenga umuriyaridi n'300,000 uramaze gutakaza abanyagihugu bawo 200,254 kuva uwo mugera waduka mu Bushinwa mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2019. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ivuga ko igitigiri cy'abandura uwo mugera kiri hasi muri Afurika bivanye n'uko atabipimo bihagije biri kuri uyu mugabane.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mu yavugwa muri Afghanistani, abantu 100 barimo abagore barakoze imyerekano mu mabarabara yo ku murwa mukuru Kabul wa Afghanistan. batera indirimbo ziyamiriza ubutegetsi bw'abatalibani hamwe n'ico bise Pakistani yivanga mu by'igihugu cyabo. Imenyeshamakuru muri Pakistani byavuze ko abatalibani bafashe abamenyeshamakuru 14 amasaha atari make, ariko abo bamenyeshamakuru mu nyuma baciye barekugwa basubizwa n'ibikoresho byabo. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa kabiri, umuvugizi w'abatalibani Zabiullah Mujahid yise iyo myiyerekano kwitemewe n'amategeko kuko itatangiwe uburenganzira. Yabwiye abanyagihugu kubangira kugira imyiyerekano mu gihe leta nshasha itaratangura gukora neza. Tukivuga kuri Afghanistan, ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko rifise icyizere cyo gusubira kurungika imfashanyo muri icyo gihugu ziciye ku butaka. Umukuru w'ikigo cya ONU kijejwe imfashanyo yarabonanye muri indwi n'abategetsi bo hejuru b'abatalibani muri Afghanistan. Martin Griffiths arongoye igisata cya ONU kijejwe imfashanyo yavuze ko yemerewe n'ubutegetsi bw'abatalibani ko bashobora kuzobandanya ibikorwa byabo byo gufasha hafi igice cy'abanyagihugu bari mu kaga n'ubukene. Afghanistan yari isanzwe mu bihe byo gufashwa imbere y'uko abatalibani bafata ubutegetsi ku itariki ya 15 ukwezi k'umunani. Ejo ku munsi wa kabiri abatalibani niho batangaza leta yabo nshyashya. Amakungu avuga ko akirindiriye kuraba nimba bazoshobora gukorana n'abatalibani. Abanyafganistani bashika ku miliyoni 18 niho bakeneye ibifungurwa, amazi meza, ubuganga hamwe n'ibindi byankenerwa mu gihe ibihe by'imbeho byegereje.
Urakoze Aloyiz Bigirimana, mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri w3 akadomo radio yacu vowa.com no ku mbuga za Facebook, Instagram na YouTube. Adresi yacu ni vowa radio yacu
iwanyu mu ntara.
Ire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Kuri uyu wa kabiri i Kigali mu Rwanda hatangiye ihiganwa ry'igikombe cy'Afurika muri volleyball. Mu makipe yabimburiye ayandi harimo ay'u Rwanda n'u Burundi. Amakipe yarahuye bwa mbere mu myaka 6 yishize. Ku murongo wa telefone i Kigali ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Desire Hatungimana. Desire, wiriweho?
Mwiriwe Veniste.
None uwo mukino wa volleyball wahuje amakipe y'u Rwanda n'u Burundi warawu ukurikiranye wagenze ute?
Rwari rukino rwari rwitezwe n'abanyarwanda benshi cyane muri Kigali Arena, kuko niko koko u Burundi n'u Rwanda byaheruka gukina kera cyane, kuva mbere hadutse indyane za politiki mu Burundi mwaka 2015. Navuga ko ari bwa mbere mu guinserukira gihugu w'igihugu cy'u Burundi witabiriye inkino zatoganijwe mu Rwanda muri Kigali Arena. Rero abanyarwanda basanzwe bakunda volleyball bari benshi cyane, naho abarundi tabakundiye kuba ari benshi cyane muri kugira barorere ugo rukino, kuko bisaba bitari bike kwipimisha covid, kuriha amafaranga, ibyo byose rero ku munzi kaba ari ibintu bitoroshye cyane. Ugo rukino rero nkuko byagiye kugaragara, u Rwanda rwarasumbije bimwe biboneka u Burundi. Kuko iseti ya mbere u Rwanda rwayitsinze ku minota 25 kuri 15 y'u Burundi. Ya kabiri abarundi barinanata bashikara minota 19 kuri 25 y'u Rwanda. Hama iseti ya gatatu bongera basubira hasi ku minota 18 kuri 25 y'u Rwanda. Rwari rukino rero rwari rwitezwe nkuko nabivuze hagati y'ibihugu bibiri dufitaniye imigenderanire itameze neza, ari nacyo gituma abantu benshi bavuga bati reka tuje kuraba abaturanyi bacu bo ngaho hakurya ya Kanyaru turabe ingene volleyball yabo yifashe. Ariko kuva kera u Rwanda rwamye ruri hejuru y'u Burundi muri volleyball. Mugabo icyagiye kugaragara nuko abarundi biboneka yuko bariko baratera imbere, bafise ugaruka rukiri ruto, naho rero bagize intambamye kuko umumenyereza wabo bamutoye ikiza cya corona cyo kimwe n'abakinyi babiri bituma rera abakinyi bakina batagira umumenyereza kuko ata umusimbura bari baje bazanye.
Desire Tungimana wabivugaga mu kanya bibaye ubwa mbere kuva muri mwaka 2015 amakipe y'u Rwanda n'ay'u Burundi ahura agakina. Wowe ubona bisobanura iki?
Uko ndabibona bisobanura yuko imigenderanire y'ivyo bihugu kwari bibiri iri kwiragenda itera imbere buke buke kuko kuva umushikiranganje wa mbere w'u Rwanda agende Burundi ku munsi Burundi bwari ko burahimbaza umunsi mukuru wo kwikukira biraboneka ko hari intambwe iri kwiraterwa hagati y'ivyo bihugu bibiri. Tugiye kuraba rero mu nkino nazo nyene inkino zihuza urwaruka kandi urwaruka kenshi ni gorokoreshwa iyo hari ko haraba ingorane mu bihugu. Tugiye kuraba rero dusanga ari ikintu cyiza cyane cyerekana yuko ivyo bihugu biriko biragarukana icizere hagati y'ababanyi hagati y'abanyagihugu babo. Biraboneka rero ko kubona Burundi burungika mu gwiserukira gihugu ukaza gukina mu Rwanda ari ntango nziza cyane kandi inkino ntibwo bari bwa mbere zifashije mu guhuza abantu kuko abarundi barabizi cyane inyuma y'ingorane zabaye 94 umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye yamaze gupfa harabaye ukuntu amakaritiye mu gisagara cya Bujumbura yigabuye bifatiye ku moko ugasanga rero uba muri karitiye irimo abatutsi benshi nka Zangagara Nyakabiga na Musaga ntibashobora guhonyora mu Kamenge cyangwa mu Kinama haratunganijwe inkino izo nkino ziraba koko ikiraro cyatumye ayo makaritiye abanyabagendwa abagwaruka rukagendereranira bivuye ku nkino kuko baraja gukina hanyuma bagakinira mu Kamenge nyuma mu Kamenge kaja gukinira mu Ngagara ugwaruka rutangura ramenyerana ruragenderanira. Ivyo ntangaza rero n'igihe izo nkino zofasha n'ibihugu bitahora birabana ryiza nabyo nyene bikarabana ryiza kuko yutangwe kurungika umugweserukira gihugu ukarungikana n'abaserukira ubushikanganje ukawurungikana idarapo y'igihugu birerekana yuko imigendanire ibiri kwiranaguka kandi koko inkino z'ubwambereza bazirikoze no kwise biramaze kugaragara.
Desire Hatungimana unyemerere ngusubize gato muri Kigali Arena igihe haririmbwaga indirimbo zubahiriza igihugu buri gihugu iyo mikino ijya gutangira wabonaga mu maso y'abarundi kimwe n'abanyarwanda bameze bati igihe bumvaga indirimbo yubahiriza igihugu cy'u Burundi iririmbwe muri Kigali Arena.
Muri Kigali Arena nkuko nabivuze abarundi bariyo bari bake ariko twashije kuganira bobo bavuga bati kumva indirimbo y'igihugu ikirasamirana igasamiranira mu Rwanda indirimbo y'u Burundi ati byari ibintu bihimbaye cyane ibintu binezereye kuburyo abantu benshi bavuga bati ibi bintu byari bikwiye kubandanya. Abanyarwanda batari bake ariho benshi babaye mu Burundi baravuga nabo nyene yuko ivyo bintu ari byiza cyane mbere muri bo ariho nabazi iyo ndirimbo ihagiza igihugu cy'u Burundi. Muri Arena rero ugiye kuraba abanyarwanda bari benshi cyane icyerekanye ko bakunda volleyball kuko ugereranije n'inkino za basketball zari zimaze iminsi zihabera nta naho bihuriye urabye abantu bariyo. Abo bantu rero byaraboneka ko igihe bariko bararirimba indirimbo zihagize igihugu nicyo kintu cya mbere burya niyo uvuganye n'abakinnyi icyo kintu cya mbere gituma umuntu yumva ko koko afise igihugu. Barabona ko baririmba karimbana umutima gukunda igihugu cyabo. Abarundi bari bake ariko bari bahari bose baranezerewe reka n'abaravye ku mateleviziyo bamwe nkuko twagiye turaganira ku mbuga nkoranyambaga nijoro baravuga bati ibintu bibaye ni ibintu byiza cyane ese Imana yadufasha bikabandanya iyo migenderanire ikabandanya ntibe mu nkino gusa hakaba n'ibindi bitandukanye kugira ibihugu byamye ari bibanye imigenderanire ibe myiza abanyagihugu b'ivyo bihugu bongere bisanzure umwe ava mu kindi ajya mu kindi.
Desire Hatungimana umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ya Kigali mu Rwanda ndagushimiye cyane kandi ukomeze ugira umunsi mwiza.
Urakoze cyane Veniste.
Igisirikare cy'u Burundi cyatangaje ko kisha abantu bane bitwaje imbunda ku kiyaga cya Tanganyika ku ruhande rw'intara ya Rumonge mu majyepfo y'u Burundi mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Pierre Claver niyo nkuru.
igisirikare gikorera mu mazi igicungere kiyaga ca Tanganyika mu ntare ya Rumonge mu manuko bw'igihugu cabwiye abamenyesha makuru ko catabajwe n'abarovyi mu mutwenzi w'ukuri uyu wa kabiri. Gisigura ko abarovyi bari babonye umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho ubateye amakenga uri mu bwato butoya bunyaruka cane mu karere k'amazi ka Minago muri yo ntara ya Rumonge. Igisirikare cemeje ko cahavuye gitana mu mitwe giterana amasasu n'uwo mugwi. Itangazo rito igisirikare c'u Burundi gikorera mu mazi cashize ahabona cerekanye ko cice kirace abantu babiri bari muri ubwo bwato, abandi babiri basoma nturi bicwa n'amazi. Abajejwe intwaro mu ntara ya Rumonge bemeza ko icyo gice kimaze iminsi kibangamiwe n'abasuma bazana na ku Rwanda rwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika, burumatari w'iyo ntara Consolateur Nitunga yaseguye ko abo bishwe bashobora kuba bari muri abo basuma bamaze iminsi bagiteje isibe mu kiyaga ca Tanganyika.
Rero wari umugwi w'abantu bane bari mu kato, kandi abo bantu ntibaramenyekana kibazo yuko wari umugwi warugize iminsi giteye isibe Tanganyika wiba ibikoresho abarovyi bakoresha bwongera wiba n'amafaranga. Twatumaze igihe dukurikirana bukebuke kugira ngo bishoboka tubihagarike. Nivyo vyabaye rero ntihagira abantu bakwiza hirya no hino amajambo atariyo. Vyabaye ivyo nta gitero cabaye ku mugwi w'abasirikare bakorera mu mazi.
Naho buramatari wa Rumonge avuga ko batamenye umwidondoro w'abishwe, igisirikare ca Repubulika ya Demokarasi ya Congo FRDC cavuye gishikiriza ko abishwe ari abasirikare b'ico gihugu kibanye c'u Burundi. Mu itangazo yashize ahabona umuvugizi wa FRDC mu ntara ya Kivu y'amajepfo yanurubibe na Rumonge mu Burundi, Major Dieudonne Kasereka, yagize ati: abasirikare bacu bakorera mu mazi babiri biciwe mu kiyaga ca Tanganyika batanye mu mitwe n'abasirikare b'u Burundi. Bishobora kuba byatumwe n'uko mu kiyaga hatabona mu mutwenzi wo kuri uyu wa kabiri. Major Dieudonne Kasereka yashimangiye ko abishwe bitiranijwe n'abasuma. Ati: abo basirikare bishwe nabo mu ikambi y'amajana abiri na mirongo ibiri na kabiri bishwe kubera habaye ingorane zo kuvugana no guhanahana amakuru na bagenzi bacu bo mu Burundi. Abasirikare bacu bariko barakizura mu kiyaga, hanyuma igisirikare cy'u Burundi kirabitiranya n'abagizi ba nabi b'abasuma. Icyo gihe ntiyabona neza, babiri barishwe uwundi umwe arafatwa. Bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Rumonge bavuga ko inyuma ya saa sita kuri uyu wa kabiri havuye haboneka abasirikare benshi bo muri Congo bari kumwe n'abarundi ku nkengera z'ico kiyaga cabereyemwo ubwicanyi. Bongeye ko kw'abarovyi bari mu bwoba kuko igikorwa co kuroba cari cabaye kirahagarikwa ku mvo z'umutekano. Ni mu gihe ico kiyaga ca Tanganyika gisangiwe n'ivyo bihugu bibiri kandi akaba atarugabano ruboneka ruhari. Igisirikare ca Congo cemeza ko izo nzego zibiri ziri mu biganiro kugira ngo ibintu bisubire mu buryo. Igipolisi n'igisirikare vy'u Burundi vyerekanye ibigwanisho vyafatanywe abo bishwe. Muri ivyo harimo inkoho zibiri n'amasasu yazo, ibibombe bibiri n'inkoho ibitera igitoro n'imoteri y'ubwato. Yamara gushika ubu nta rindi soko ridafise aho rihengamiye, Ijwi rya Amerika riraronka ngo rigire ico rivuze kuri iyo nkuru. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda kuri wa kabiri yatangije ibikorwa byo gusuzuma kanseri y'inkondo y'umura mu bigo nderabuzima bigize akarere ka Bugesera. Akarere ka Bugesera kakaba kabaye aka 16 kagejejweho ubwo buvuzi. Inkuru ya Asumta Kaboyi.
Abagore bari hagati y'imyaka 33 na 49 bakanguriwe kuza ari benshi kwisuzumisha indwara ya kanseri y'inkondo y'umura. Dr. Winyendi François ushinzwe indwara zitandura mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC asobanura ko abagore bakuze batabashije kubona urukingo bakwiye kujya bisuzumisha indwara.
Urengeje imyaka 26 ntabwo uru rukingo dutanga rwa kanseri y'inkondo y'umura nta kintu ruba rukikumariye cyane. Amahirwe asigaye rero ni aya ngaya yo kuvuga ngo tubasuzume hakiri kare bya bimenyetso ibanziriza kanseri y'inkondo y'umura, ndetse tunabivure hakiri kare kugira ngo batane burundu no kurwara iyi kanseri y'inkondo y'umura. N'ubushobozi bwo kuvura mu gihe dusanze twaratinze kugusuzuma harageze ku hirwa rwego rwo kurwara kanseri ubu mu Rwanda turabufite. Twihaye gahunda y'uko byibuze nko mu myaka ibiri iri imbere tuzaba twageze mu gihugu hose ku buryo umuturarwanda wese aho ari abona izi gahunda atiriwe akora urugendo uko mbere twumvaga kwisumisha kanseri bisakuza Kigali none ngo twabizanye hasi
abaganga bavuga ko indwara ya kanseri inkondo y'umura iza mu zambere muzitana abagore benshi mu Rwanda Dr. Winkindi wo muri RBC agatangaza ko nk'umwaka ushize wa 2022 abagore kwagera kuri 800 bahitanywe n'iyi ndwara nubwo biruko ariko benshi mu bagore bavuganye n'ijwi rya Amerika bagaragaje ko batazi iby'iyi ndwara
Ngiye ni nubwambere nayumvishe.
Iyi ndwara ya kanseri inkondo y'umura warusanzwe yizi.
Oya,
oya iyi ndwara ntayo nzi.
Ntifuvaga yuko twajya kure kadutera n'ubwoba cyane, ariko kuba mwaje kugira ngo twipimishe hano hatwegereye nidusanga tunayirwaye, tuziyakira ko tuje kwivuza ku bw'imbaraga za Nyagashimi tuzakira. Nyayo nsanzwe mbyumva kuri radiyo yuko iyo ndwara yica
bake mu bagaragaje ko bayizi batangaje ko bayimenye bagiye gukingiza abakobwa babo
kanseri y'inkondo y'umura nari ntuwe nyizi nabyumvaga hari nabo yishe hari rwacu umwana w'umukobwa njye naramukingije guhera ku myaka bahera ku myaka 12 naramukingije Nyayo nsanzwe mbyumva kuri radiyo yuko iyo ndwara yica
Akarere ka Bugesera kabaye aka 16 kagejejweho ubwo buvuzi Dr. Rutagengwa Wiliam ukuriye ibitaro bya Nyamata biri muri ako karere yumvikanishije ko ari amahirwe akomeye ko bagiye kuvura indwara ikomeye nka kanseri wa
gusuzuma kanseri twumvaga ari ibintu bikomeye ari ibintu bikorerwa ku masantre akomeye mu bitaro bikomeye ariko ubu nababwira ko twungutse ubundi bumenyi guhera ku mujyanama w'ubuzima yahuguriwe gukora ubukangurambaga wagera ku rwego rw'ikigo nderabuzima ababyaza n'abaforomo bahuguriwe uko basuzuma ndetse bakanavura kanseri ku rwego rwa mbere kanseri y'inkondo y'umura ku rwego rw'ibitaro abaganga bahuguriwe gukora ubundi buvuzi bwisumbuyeho ndetse n'irindi suzuma ryisumbuyeho ibyo rero ntago ari ibintu byoroheje ni ibintu bihenze ni ibintu bisaba ibikoresho bihambaye ni ibintu byo twungutse ndumva ari indi ntambwe twateye mu rwego rw'ubuvuzi mu nzego z'ibanze
usibye bagore bari hagati y'imyaka 39 batangiye kuvurwa kanseri inkondo y'umura leta imaze igihe ikingiriye indwara abangavu bari hagati y'imyaka 12 na 15 abaganga bagaragaza ko kanseri inkondo y'umura iterwa no gukorana imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi batandukanye gukora imibonano hakiri kare ndetse no gutwita abana bakiri bato Abaganga kandi batangaza ko ibimenyetso byayo bigaragara bitinze ariyo mpamvu buri mugore wese uri munsi y'imyaka 49 akwiye kwipimisha kanseri kenshi gashoboka muganga w'inkindi yumvikanisha ko iyo kwipimisha bikozwe kare bigabanya ikiguzi gitangwa kuri iyi ndwara
ibyiza dutangire hakiri kare twisumishe hakiri kare tutaragera kuri ya kanseri y'inkondo y'umura kubera yuko byayo ndi twabonye mbere ufite ibimenyetso bikeya turakuvuye ntago birenga 30,000 ariko nugera igihe cyo kuba ufite kanseri hamaze kuba kanseri biragera muri 5,000,000 so ibi birongera kutwereka yuko ari byiza yuko abantu bitabira izi gahunda hakiri kare kugira ngo tubafatirane bataragera ku rwa rwego bwo kugira kanseri y'inkondo y'umura
Leta y'u Rwanda itangaza ko izabagejeje ubuvuzi bwa kanseri y'inkondo y'umura mu turere twose tw'igihugu bitarenze umwaka w'2023 Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba
bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
abakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka hagati ya Kongo n'u Rwanda baravuga ko baremerewe n'ikiguzi cy'igipimo cya COVID-19 bavuga ko bijyanye n'imiterere y'ubucuruzi bwabo kubona amadolari 10 buri byumweru 2 bitoroshye inkurirambuye Vedaste Ngabo
ugeze ku mupaka wa Kamanyuruza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda usanga bamwe mu bacuruzi bato bato bambutse amafu amashu itomate ndetse n'amata ariko iyo muganirire nabo bavuga yuko amafaranga bakoresha kugira ngo bakore ubucuruzi bwabo ari menshi cyane. Masumbuko Migendo Jean ni umuyobozi uhagarariye abacuruzi bambukiranya imipaka mu Kamanyola, aragaruka ku bibazo batewe na COVID-19.
Ibibazo abacuruzi batoye bafite ni benshi cyane. Ino muri Congo CPGL vraiment ifite ikibazo ku mucuruzi mutoya cyane na test ya COVID. Kubera amafaranga bari gusaba kuri CPGL dolari 10 na 300 y'amakongo na CPG na test ya COVID 210 by'amakongo. Kumucuruzi mutoya vraiment ari kubona nawe bimuzanye ikibazo cyane kugira ubucuruzi. Ndabwo ari kucuruza neza, ndabwo ari kuronga inyungu kubera iyo amafaranga ari gutanga kubyo bibazo. Ibyo bibazo afite.
Lwaboshi Lwasha akora umurimo wo kotsa inyama ku mpaka wa Kamanyola, ahamya yuko inyungu bari basanzwe babona mbere ya COVID-19 zagabanutse cyane.
Mbere twubukaga nk'ibihumbi 30 ku ihene cyangwa ibihumbi 20 wakuyemo za leta taxe journalier kunguka nk'ibihumbi 20 cyangwa 30 buke ku ihene. Ubu turi kunga nk'ibihumbi 500 utashize n'umukozi kubera icyo kibazo cya RSE passe na COVID. Turasaba batu barebe ko baganira leta y'u Rwanda na Congo tukaze tutambuka kuri ku majeto.
Nyirasaba Imana Vestine ni umunyarwandakazi mu Bugarama, twamusanze Kamanyura ari gucuruza amata, ashimangira yuko amafaranga y'ibipimo bya COVID-19 basabwa kwishyura nyuma y'iminsi 14 atuma nta nyungu bavana mu bucuruzi bwabo.
Mutahe wanjye ni w'ibihumbi 15 natangiriyeho, ariko kubera ikibazo cy'igipimo buri byumweru 2 urareba ukabona inyungu ntayi uri kubona. Kubera yuko ubucuruza uraje byumweru 2 ushyira 5 washika hano muri Kongo naho ngo ishyura ya taxi, ngo ishyura ngo ya sheferi, ngo ishyura ngo y'umwami ukayoberwa nyine ukaburi yumva niyuye. Turasaba byibuze mu Rwanda bazatubabarire badufungurize ku bipimo byibuze bagashyira nko kuri 3 cyangwa se 2.5 cyangwa se basi bakabigira ukwezi ku 5,000.
Gusa mu gihe abakora ubucuruzi ndetse n'abandi bagenzi bava Kongo bajya mu Rwanda basabwa kwishyura ibihumbi 10 by'amakongomani igipimo cya corona kimara ibyumweru 2. Abakongomani banyura ku mupaka wa Gatumba bagana i Burundi bo basabwa kwishyura $30 uko binjiye mu Burundi. Twavugishije umuvugizi musha w'intara y'Ubuyepfo Ministre Jeremy Basimane, atubwira yuko abayobozi bamukuriye nta kintu bari bamubwira cyo kuvugira mu itangazamakuru. Mu kwezi kwa 8 gushize, Depute Claude Musare wo mu Nteko Ishinga Amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo avuga yuko yari Burundi gusaba Ministre w'Ubuzima no kurwanya SIDA mu gihugu cy'u Burundi ko yabafasha bakagabanyiriza abaturage b'abakongomani amafaranga angana $30 basabwa uko binjiye Burundi banyuze ku mupaka wa Gatumba. Gusa ayo mafaranga ntayo baragabanya kuko abaturage b'abakongomani uko bambutse Burundi batanga $30 ku mupaka wa Gatumba ni $5 batanga ku mupaka wa Kongo wa Kavimvira. Izo $5 barazishura bakabaheza igipapuro cy'uko bipimishije corona kizamara iminsi 14. Vedaste Ngabo ku bw'Radio Ijwi ry'Amerika Kamanyura mu ntara ya Kivuye.
Ni kuri iyo nkuru ya Vedaste Ngabo i Kamanyura dusorejeho aya makuru hamwe na Mukobe Liabaro umfasha buri munsi kuyabagezaho. Mbashimire kuba mukurikira Radio Ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi. Mukomeze mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.
Radio Ijwi ry'Amerika yabaye Suvizo chachu Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye Suvizo chachu Mugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye Suvizo chachu Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye Suvizo chachu. Gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo Ijwi ry'Amerika Radio Ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu.